Abarwanyi bakaba bavurirwa mu bitaro no mu mavuriro bitandukanye byo mu ntara za Bujumbura na Cibitoke mu buraruko bw'uburengero hamwe n'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ibiharuro bya 30 banduye indwara ya kolera muri iminsi heze n'ibyo kugera ku itariki ya 4 ukwezi nkuko byatangajwe na muganga Polycarpe Ndayikeza umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi
ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara cya Bujumbura mu ntara za Bujumbura na Cibitoke ko ikiza cyakorera cyasubiye kwibonekeza mwamenya ko gushika uno munsi dufite abantu bashika ku 22 bariko barakurikiranwa mu bitaro Prince Regent Charles abantu batatu mu Gatumba na batanu mu Rugombo
bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwa Bujumbura baremeza ko bafite abagwayi barwaye kolera basigura ko ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iki kiza naho kuva mu mpera z'indwi heze igipolisi kijejwe kurwanya ibiza n'impanuka cyatanze amazi mu makaritsiye amwe amwe abanyagihugu bavuga ko ibyo byonyine bidahagije
twadukanyamazi basi batuzane amazi bwaza turakarabanye twikingira
ego nibyo hariho benshi bafashe na kolera bamwe bwe no gutaha ntibarata nk'abari twegeranye nk'abantu batanu nagira umwuzukuru wanjye yari yafashwe ndamujyana kwa muganga baca barada kudupompa gupoma mu nzu naho tuba bongera baduha n'ibinini dushyira mu mazi ubu turashimira imana nk'ubu kuva bazanye amazi nta muntu urasaba gutora cyo twasaba na twasaba ko baduha n'amasabune
mu ntara ya Cibitoke aho kolera itakuye imigera kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagihugu baho bavuga ko ubukene bw'amazi aribwo bwatumye indwara yaduka bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu bintu byose
iyo kolera ikindi biva ko ni sukurike hamwe hamwe kabara n'amazi meza tuza kuvoma ibyo tubonye nyine urabye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kutara n'ibivide bitameze neza
ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka
Jesus Man yakiza mukuru w'umutumba wa marambo ya mbere hamwe muhadutse cyo kiza asabishira hamwe Regide zorijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba kwitwararika abanyagihugu
dusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa na cyane cyane nkarari nk'ishyiramo rya Regidezo nikikubitagashe kugira ngo amazi yame mu bene gihugu
ariko kubijyanye n'amazi umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean Robert Manigomba ntazizigira habarundi yemeza ko cyane cyane Bujumbura ingomero zari zarubatswe zategerezwa gutanga amazi kugera mu 2005 ku kiringo cy'imyaka 20 kuva mu 1985 uretse ko abantu bagumye biyongera nta rundi rugomero rwubatswe uko niko yabisiguriye amenyesha makuru mu ndwi heze
kuva icyo gihe rero nta yindi mihora mishasha canke zindi ngomero shasha zama canke andi mastasiyo mashasha y'amazi yubatswe kwacura bangene igisagara cagutse mu makaritsiye amwamwe hari haza mu injuro ntaza kumutaka umva amazi dufise nakwiye tuteza gukora icyo bita rationnement rasema no kuvuga duhereza igice kimwe ikindi kaza kikaronka ejo canke ikindi kanonka mu ijoro
Mani gomba twaje jidezo mugaba vuga kwa ikibazo kirajishinga ikigwaserukira kandi ko yihereye ko bazokora ibishoboka byose kugira inyishu iboneke mu minsi imbere
je yo bindi kwiko ariko arasaba amazi ndumva yuko mfise mbabaye cyane kuko ntashobora kuyabahereza tuko turagwana amafaranga twateguriye igisata cy'amazi no vuga kuva rejide zibayeho niho twashyizemo amahera menshi cyane tuzokoresha amafaranga ashika imiliyari 60 ku mazi ubu rero ndiko ndababwira tuko turakwega isoko zibiri
intara zose zimukiye ya Cimbondo kuvuga ibice binini by'intara za Cibitoke bubanza mu rwamukuru rw'ubutunzi Bujumbura intara ya Bujumbura ya Rumonge n'igice cya Makamba kugera muri komine Nyanzarake ubushikanganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari uduce tubangamiwe na kolera muri kino gihe iruhande ukoresha akazu ka surwa umwe neza kandi buri gihe muganga Ndayikeza avuga ubushikanganje bw'amagara y'abantu arafite izindi manuro abanyagihugu baho
gukaraba amazi n'isabuni imbere yo gufungura igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe igihe cyose wejeje gutegura umwana canke umugwayi imbere yo konsa umwana kurinda insazi ibifungurwa n'ibikoresho byo mu nzu mu kubifundikira kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza kandi neza
mu Burundi uko umwaka utashe cyane cyane mu bisagara bibamo abantu benshi no mu ntara zihanamiye n'iziri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hama haduka indwara ya kolera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikanganje bw'amagara y'abantu bwari bwatangaje ikiza cy'iyo ndwara mu utwo turere nyene bwavuze ko cyatewe n'imyuzure y'amazi cyo gihe rero njye buri ka neza ijwi rya Amerika.